Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Turi kwa gatandatu igenekerezo ry'icumi ruhuma nshuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Inzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu kirundi nayo akabagizwe n'izi nyingo nkuru nkuru zikurikira. Ernesto Niyonizeye arongoye urwaruka rw'imbonera kure muri zone Giharo n'ikomine komine Giharo mu ntara ya Rutana kuva kuri uno wa gatanu yarafashwe atabwa muri yompi. Yagirizwa kuba yatwaje inda umwana w'umwigeme w'imyaka 16. Ishirahamwe Parsem ribona ko amasezerano y'Arusha ari itunga rikomeye kandi ridashumbushwa. Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe asaba nyabuna ko hoba inama rukokoma kugira igihugu gishobore kogorora. Akabivuze nyuma yaho umuhuza w'Abarundi yabwiye ko ayo masezerano atagikenewe muri kino gihe. Umunezero ni wose mu basirikare bafatira agashahara kabo mu banki y'igisirikare Sekadem. Uyo munezero ukaba wavuye ku masezerano iyo banki iherutse kugirana n'ishyirahamwe Limitel, aho bazohora baronka umushahara wabo batarinze kuja gutonda muri banki ngo kuko zahora bibavuna cane. Aya n'ayandi ni mukanya.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera n'abahani ikaze murano makuru tuyahere mu gisata cy'ubutungane. Urongoye imbonerakure muri zone na komine Giharo y'intara ya Rutana arafunzwe kuva kuri uyu wa gatanu. Ernesto Niyonizeye yahagaritswe inyuma yo kwagirizwa gutwaza inda umwana w'umwigeme mu myaka 16 y'amavuko. Abanye n'umuryango w'uwo mwana basaba ko iyo mbonerakure ihanwa hakurikijwe amategeko kuko basanze bakingirwa ikibaba. Ido nido na Bonfils Niyongere.
Nkuko amakuru dukura mu gipolisi muri komine Giharo abivuga, Ernest Niyonizeye ngo rwaruka rwa SNDF de muri zone Giharo yahagaritswe n'urongoye iperereza muri iyo komine kuri uyu wa gatanu isaha 10 z'umuhingamo. Ernest Niyonizeye yahagaritswe yagirizwa gutwaza inda umunyeshuri Audrey Ibutavyose w'imyaka 16 yahere yiga ku ishuri shingiro rya Giharo, ubu akaba yarahevye ishuri kubera ko yibungenze. Amakuru ava ngaho Giharo akavuga ko mu mwanya wa mbere bikimenyekana Alexis Baragoma rongoye SNDF muri zone Giharo yateye ubwoba abavyeyi b'uwo mwigeme kugira ngo banume iyo mbonera kuri Ernest Niyonizeye ntiyavipfungwa. Niko gutegeka ko botora amafaranga y'amarundi 1,400,000. Alexis Baragoma yavuga ko ari inkwano bakoye uwo mwana w'umunyeshure. Umuyobozi w'ishuri shingiro rya Giharo Bernard Ndayizeye ari musaza w'uwo mwigeme yatwaye inda wanacho yigeze avuga ku byashikiye mushiki we kugutinya ko yokugwa mu mabanga yiwe na cane cane ko iryo Alexis Baragoma rongoye mugambwe SNDDD avuze muri komine Giharo ariryo riheza rigakurikizwa akaba yatinya kugirirwa nabi no gukugwa mu mabanga afite kurongora iryo shure. Ababanyi b'uwo mwana akaba ari bavuye barya umutima amenyo barashira habona ivyashikiye uwo mwigeme. Ernest Niyonizeye arongoye urwaruka rwa SNDFDD muri komine Giharo abona gutabwa muri yompi kuri uyu wa gatanu, itegeko ryo kumuhagarika ngo rikaba ryoba ryavuye ahandi kuko muri komine Giharo hoho ngo bari bagumye bamukingira ikibaba. Ernest Niyonizeye inyuma yo guhagarikwa n'urongoye iperereza muri komine Giharo bakaba bafungiwe muri komisariya ya komine Giharo. Ababanyi hamwe n'abegereye umuryango basaba ko hokorwa amatohoza akwiye maze Ernest Niyonizeye ahanirwe ico caha na cane cane ko imbonerakure zahi Giharo zikora amabi atandukanye muri iyo komine zigaheza zigakingirwa ikibaba.
Tuve mu gisata cy'ubutungane dutandukira igisata kijanye na politike. Amasezerano y'Arusha n'itunga ridasanzwe ku gihugu, hakwiye inama rukokoma yo kuraba inyene yofasha kugira igihugu cogorore. Ivyo bivugwa n'ishirahamwe Parsem. Aho ni nyuma yaho umuhuza w'Abarundi yaherutse kuvuga ko ayo masezerano atagikenewe. Hoseni kumana arongoye PAFEM agatangazwa n'ingene ngo gwego govuga uko kandi ukomoka kuri ayo masezerano nyene ahubwo na leta ihora yisunga rimwe na rimwe kuri kira Fosta ndi kumana
PAFEM nditahura ingene hari abategetsi ngo hejuru n'umuhoza vuga yuko amasezerano yarusha atatsayo bakimaze uravye kaise ku Burundi amakuru Burundi bwaciyemwo turakuze turaza amasezerano y'umwe bw'abarundi ko yari yatowe mbwawe dusanga amasezerano y'umwe bw'abarundi hajya arimwo icyo two kwita principe arimwo ivyifuzo twifuza kudakumirana twifuza kubana mu mahoro twifuza kuja mu nzego twese mugabo ntiyerekana neza nyine ibyo bintu byogenda naco bisoma mu nyuma igihugu cyakiye kijya mu kraga mu jeza na gatatu ntambara ikomera subiza inyuma igihugu muri iyo ntambara hagiye kuboneka yuko atawayitsinze igihe atawatsinze ubundi rero hasi haza amasezerano yarusha aza gutora rero inyishu yo gutomora bya biri mu masezerano yo mu kabarundi ati tuzoreka gukumirana gute ibiharuro ngibi n'inzego z'umutekano tuzuzuba kagute zihumuriza bose mbega iza demokarasi dusubira mu matora gute kuba bavuga ngo turi ngo bakenga abanini benshi ayo matora azoba gute kugira abantu bose bahumurizwe intwari ibereye izogenda gute byose by'umuhuza niho byaciye bizira kugira inzego zose za leta nizo zirarenganya abanyagihugu ibyo byo kurwanya igiturire byose byarimwo by'iterambere amasani arusha avuga ikintu bita fondation du nouveau de gouvernance uravye rero nicyo yashitse ko hari agahemwe kanini gushika uno munsi yamaze gashya n'ubundi ahita yagumye yakorera ko yaja mu ibwirizwa shingiro kubera iki leta y'ubuyo nyine ariyo yasabye ko n'ibyo biharuro byo mu masezerano yarusha bijya mu nzego z'umutungane no mu nzego zo gushyiraho abarogora amashyirahamwe ya leta none wumva abantu bose bari mu mutwe yamwe ku nyungu izina zirusha gusanga abantu bavuze ibindi ubu rero hari akwiye kuba icyo bita ande bade valuwase n'ikeniwe kuraba ati mbega ayo masezerano yarusha arimwo ibiki yashitse kwiri habe ya seminaire nationale basume turi hamwe muri deba urabe ibintu biyarimo ijya ni patrimoine historique uza kuyasura bagaprojeta usangamo ibintu byinshi igihugu cyogirako yabo wowe w'umuhuza nyene niho ari kwagorganiza amadeba nk'aya ati uko amazina yaruvyaye kandi nigo wazobwira yuko ahubwo abarundi baguma bumvikana igwo muhuza n'ubundi urumva ko twarahujwe n'umunyamahanga ugwego gw'umuhuza gutirije kwa marugavye kwa barundi bari mu nzira yo kumvikana atawuhezwa
umunezero ni wose mu basirikare bafatira umushahara wabo mu ibanki ya basirikare SECADEM imvo akaba ari uko iyo banki yagize amasezerano y'ishirahamwe rimitere ajanye no guhemba abasirikare umushahara wabo bakawuronkera aho baba bari hose batarinze kuja muri banki abo basirikare bagasaba ko ayo masezerano yoja mu ngiro mu maguru masha ngo kuko bari barushe nk'uko umwe muri bo abivuga
rwo basirikare n'umunezero ntangire kumva banki ya SECADEM yemeye ko ibyo gukora n'ishyirahamwe rya UNICASH umusirikare wese cyangwa umunywanyi wese agahemberwa aho ageze hose akibarariye itike cyangwa ngo afate urugendo abyutse ya saa munani y'ijoro ya saa cyenda y'ijoro kugira ngo abone ko yatahukanye udufaranga tutaduze inzara nayo twasonzera tugasaba kwitanga byuje mu ngiro kuko twakamishwa no mu buryo bwinshi cyane hari uwahembwa akemera ati njye ntaronka ntabamye arangi mbe nta hakiri kare ukirema guhemba ibihumbi bitanu ukirema guhemba ibihumbi bitatu gutyo ukabona ngo usubire inyuma ubu rero twebwe dusaba ishyirahamwe UNICASH naryo nyine ridufashe aho turi hose kujya iyo umuntu akurikira nta wawe yatora aho ugeze hose ugasaba na banki SECADEM nayo nyine ngo bito bagusaba mu mapubulisiti yose abijya mu ngiro vuba na vuba bwangu niyo mpamvu tuvuga tuti tuzobyemera tubibonye kuko twari twarababaye cyane
tumire amate duce dukurikira ikiganiro ku isoko
Inzamba
uyu ni umwanya wo gukurikira ikiganiro ku isoko mu kiganiro ku isoko cy'uno munsi tuza gushimikira ku bijyanye n'ihindurwa ryimirije ry'ibwirizwa rijyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru ku isoko mu gishyirizwa na Emile Nivas
ku isoko ku isoko ni ikiganiro mushyikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Umumenyesha makuru ntazosubira gupfungwa kubera ibyo yakoze mu mwuga wiwe wo kumenyesha makuru mu Burundi Izo ni bimwe mu bizohinduka mu ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha makuru nkuko byaraye bishikirijwe mu nama nshikiranganji aho yamenyesheje ko uzotirigana azocibwa amande gusa. None iryo bwirizwa rishasha n'iryashyirwaho twokwizera ko atamumenyesha makuru azosubira gupfungwa kubera umwuga wiwe. Ibyo nivyo dukijya nino mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 10 ruhuhuma mu 2024 kuri mikro muri kumwe na Emile Nibasumba ndabahaye ikaze. Inyuma y'imyaka irenga ibiri leta y'u Burundi gumivuga ko izohindura ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha makuru. Ubu bamwe mu bamenyesha makuru barizeye ko iryo hinyanyugwa rizoba vuba. Mu nama nshikiranganji yo ku munsi wa gatatu leta yaremeje bimwe bimwe mu bigiye guhindurwa muri iryo bwirizwa harimo ibyerekeye uguhana abamenyesha makuru bagiriwe n'amakosa nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi wayo Jérôme Niyonzima.
Kuva hagiyeho ibwirizwa nimero imwe agakwego 19 ryo kuwa 14 Nyakanga mwaka 2018 rigenga umugabo wo kumenyesha makuru mu Burundi, abakorera muri ico gisata bose barahuriza ku cyumviro cy'uko ingingo zimwe zimwe z'iryo bwirizwa zosubirizwa kugira ngo rifashe mu gukomeza demokarasi no kwishyira no kwizana kw'abenegihugu no gushikiriza ibyiyumviro byabo hamwe rero no kujana n'ibihe mu bijyanye n'iterambere ry'ubuhinga bwo guhanahana amakuru. Muri bishasha iyi nteguro izanye harimo nk'ibi bikurikira: ubwa mbere kujana n'ibihe mu iterambere y'ibimenyeshamakuru, ubwa kabiri kwagura uburenganzira bw'umenyeshamakuru n'ibimenyeshamakuru hamwe rero n'ibyo bisabwa, ubwa gatatu gutomora neza ikibanza cy'amasinema n'amareresi hamwe n'ibikorwa byo kumenyekanisha, ubwa kane gukuraho igihano cyo gufunga umenyeshamakuru mu gihe yakoze amakosa y'umwuga bigasubirizwa no kuriha amahadabo. Inama shikiranganji imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje ikisaba kw'amahadabu ku makosa y'umwuga yakoze n'umumenyeshamakuru ari mu gikorwa cy'umwuga cya minsi yose yova hagati y'ibihumbi amajana atanu n'umuriyoni n'ibihumbi amajana atanu y'amafaranga y'amarundi.
Mu ibwirizwa rihasanzwe ryo mu 2018 zimwe mu ngingo zivuga ibijyanye n'ibihano bihabwa umumenyeshamakuru ni nk'iya 53 ivuga ko umumenyeshamakuru ategerezwa kwirinda ikintu cyose kijyanye n'igiturire mu mwuga wiwe kugira ngo yirinde gukurikiranwa n'ubutungane. Ingingo ya 76 nayo ivuga ko umumenyeshamakuru agize amakosa y'umwuga mu nkuru yakoze cyangwa mu kiganiro akurikiranwa. Muri iryo bwirizwa ryo kuva mu mwaka w'2018 ingingo ya 79 yo ivuga ko umumenyeshamakuru atubahirije iryo bwirizwa rimugenga ashobora gukurikiranwa mu butungane hisunzwe igitabo mpanabyaha bita code penal. Innocent Muhozi arongoye ikigo OPEB gicungera ibikorwa by'ibimenyeshamakuru mu Burundi akaba ari n'umuyobozi wa Television Renaissance abona ko iryo bwirizwa rishasha atakinini rizohindura.
Kuri icyo kibazo cyo kudafunga kudahanisha umunyororo amakosa yakoze mu menyeshamakuru ariko arakora umwuga wiwe, icyo ni ikintu twamye dusaba kuva kera cyumvikana. Iyo leta rero ivuze ko ikuru muri iryo tegeko rishasha kizoba cyaguyemo, umuntu yashobora kuvuga kiri byiza kandi birashobora kuba byiza kubera ashobora gutuma hari abantu bareka kuza barafungwa bazira ubusa cyangwa bazira ibintu bidatuma umuntu akwiye kujya mu munyororo mu gihe abikoze ariko arakora umwuga wiwe. Mugabe icyo ntawo kwihenda ngo hari ikintu kiriya kiza guhindura, kuko naho ubu cyanditse gutyo iyo bashatse kugufunga barakwangiriza ibintu bakabyita yuko bitari muri kadiri y'umwuga wo kumenyesha amakuru, cyane mbere bagakoreshwa ubundi buryo bw'iterabwoba bituma abantu batubahuka gukora umwuga wabo. Urumva ni ikintu kiva ku mategeko yandi, ntawe ushobora gufata ngo article imwe y'itegeko kwa yiza guhindura byinshi. Turazi neza mu Burundi ko hari n'amategeko amwe akiri meza mugabo atabuza ko abantu bagira ibibazo bishimikiye ko atari amategeko akurikizwa akurikizwa igikenye cyangwa bagejejwe kuyakurikiza.
Uburundi buza mu kibanza kijana na 14 mu bihugu 180 biri ku rutonde rw'ishyira hamwe Reporters sans frontières rujanye n'ubwigenge bwo kumenyesha makuru ku isi. Mu Burundi kandi hakaba hari umumenyesha makuru yitwa Florian Irangabiye w'ikinyamakuru igicaniro yakiriwe imyaka 10 y'umunyororo inyuma yo gutabwa mu mvuto mu 2022. Akaba ari no ngaha ikiganiro ku isoko kigarukiye mwariko mugishikirizwa na Emile Nibasumba naho gutaha
cyari ikiganiro ku isoko.
Imere gusoza rero makuru dukurikira ibyanditswe n'inyamakuru bitandukanye ku Burundi mukaba munshikirizwa na ID Claude nini nahazwe.
Amakuru yanditswe n'inyamakuru kuri radio Ingamba.
Kaza mbese murano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi UBM News cyanditse ko Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashobora gufatirwa ibihano n'amakungu no gukurikiranwa na sentare mpuzamakungu ku byaha by'ihonyabwoko kubera kwifatanya n'igisirikare cya Congo Kinshasa mu kugwanya umuhari M23 unawo kugwanira agateka k'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bahohoterwa na leta yabo. Uko kubona rero Evariste Ndayishimiye yifatanya n'umuhari FDLR wakoze unyabwoko mu gihugu cy'u Rwanda n'ikindi gishobora gutuma ashengezwa. Ivyo bikaba byaranavuzwe n'umushingamateka wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo bihano ngo bishobora no gufatirwa igisirikare cy'u Burundi kuko ibiriko birabera mu gihugu cya Congo u Burundi bufisemwo uruhara kubera bwagiye gufasha Tshisekedi kwica abatutsi bo muri ico gihugu. Tuve mu by'umutekano tuje mu by'ubutunzi kimenyesha makuru Burundi ko kibaza igituma u Burundi buguma bukenye mu kuronka inyishu y'ico kibazo. Burundi ko kifashishije umuhinga mu by'ubutunzi Andre Nikwigize aho yavuze ibitari bike bizingamitse ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi. Bimwe muri byo ngo n'ububwe gitugu ubutegetsi bwagiye burakurikirana impinduka zitagiye ziraba canke zabaye kutariko ubwinshi bw'abarundi budahabwa agaciro mu gukoreshwa ibikorwa by'iterambere hamwe n'ibikorwa by'iterambere byibagiwe be no kuzerinze n'ibindi. Makuru yanditswe n'umunyesha makuru cyabandanye n'itorokanitso ry'amakuru ABP Info. Icyo nacyo cyanditse kwihimbazwa ry'umunsi mukuru w'umwe bw'abarundi aho kugenekerezo rya gatatu umukuru w'igihugu. Mu kiganiro caciye kuri radio televiziyo y'igihugu yatanga umuco kutokugwa kugira ngo abarundi bagume bafatanye mu nda kubwiwe ngo abiribonekeza ko ubumwe buhari kuko u Burundi bwashizeho amategeko atavangura. Icyo gihe yabivuga yari ahagatiwe n'abahoze barongoye igihugu cy'u Burundi Domitien Ndayizeye hamwe na Sylvestre Ntibantunganya. Abandi bari bahari ni Musenyeri Vatito ngo yagoye hamwe n'urongoye umugwi severe n'icegera ciwe. Amajambo bashikirije yose ahurira ku kintu kimwe ko ahatagira ubutegetsi bwiza atabumwe buharangwa. Tubandanye na Nete Presse cyandika ku munezero abagendana ubumuga bwo kwiyunguruza bo mu ntara ya Rumonge bafise biturutse ko ubumuga bwabo bwafatiwe ko mu bikorwa byo gutegura iyubakwa ry'isoko nkuru ya Rumonge. Nete Presse kivuga ko hazokubakwa ingazi zigendeshwa n'amatara bita tapis roulant n'ibindi byose bizotuma abagendana ubumuga bwo kwiyunguruza biborohera. Ariko rero iryo shirahamwe risaba ko n'abandi bagendana ubundi bumuga nk'abatabona batokwibagirwa. Imbere yo gusozera amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi tuje mu bidukikije aho ikimenyesha makuru iwacu canditse ku mazi y'ikiyaga Tanganyika ageramiye inyubako ziri ku nkengera yacu kuva mu ntango z'uno mwaka haribonekeza ibintu bidasanzwe ku nkengera y'ico kiyaga. Amazi yarateye inyubako zigizwe n'umubare amazu akoregwamo imanza ibibuga byo kwidagadura n'ibindi. Ababangamiwe gusumba ni ku ibarabara ryitiriwe Uvira. Abakoresha ayo mazu canke ibyo bibanza mu bikorwa byo gucuruza bavuga ko atabakiriya bakironka. Na rero duce tugarukiriza amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi ari kumwe na Edi Claude Ninahazwe kandi bifuje kubanigwa aho muri hose naho ubutaha na Radio Inzamba agateka kawo.
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ninungaha amakuru twateguriye agarukiye nk'abashimye mwese mwaduteze yompi naho ubutaha.